aus 1. Petrus 1 gleich von vorne.
Turasoma muri Petero wa mbere gica mbere kuva ku ntango ivyo Petero yandikiye abizera kugamwe muyera ivyo yababwiye natwe biratura muri no misi dusome muri Petero wa mbere gice ca mbere mbere ku murongo wa mbere Petero intumwa ya Yesu Kristo ndabandikiye abatoranijwe ibinyambukira umubasanzariye ipono ni Galatia ni Kapadokia no muri Asia n'ibituniya mwatoranijwe mu kwezwa kwa mwemu nkuko Imana Data twese yabamenye uhereye kera kugira ngo mwumvire Imana mucucagirwe amaraso ya Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Murongo wa gatatu, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragashimwa, yatuvyaye ubwa kabiri kubw'imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo ngo tuze twegukire umwana utazobora utanduye udakabirana mwabikiwe mu ijuru. Mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera muzigamwa bwa kiza kateguye kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo, ivyo murabinezererwa cyane naho ari gihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kuko bitobura. Kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kandi kukwizera kurusha igiciri zahabishira naho ivugutirwa mu muriro ikaramura kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Uwo muramukunda naho mutigeze kumubona kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza kubwiza katovugwa mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu nico gakiza kubugingo bwanyu. Ibyaho gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muhabwe barabirondera barabisesa basesa igihe icarico n'ibimenyetso byacu cerekanwa na mwemuwe wa Kristo yari muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Kandi bahishurirwa yuko atari bo bavyikorera ariko ko ari mwebwe babikorera. Ko ari mwebwe babikorera nivyo none mumaze kubarigwa n'abababwiye ubutumwa bwiza bavugishwe na mwe muyera yatumwe ava mu ijuru, kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka. Gushika hano rino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana, Petero uyu muntu w'Imana yararamukije kuva ku ntango abera bose bari basabagiye abari ipono ni Galatia ni Kapadokia naho bari bari hose yarabibutse bose imbere y'Imana aca baramutsa mu izina ry'umwami wacu, aca babwira amajambo yihumure yo kubaremesha abasaba ngo ntibate ivyizigiro ariko barabe ivyo bateguriwe mu bwiza bwo mu ijuru, kuko turazi ko ari ikintu cyateguriwe abo bantu. Ego kumbure ko kitari ku isi haba namba yabo, nivyo Imana yateguriye abayikunda. Hanyuma kandi ngaha abavugishwa n'Imana baravuze kubw'ubwo buntu kubwo buntu mwagira mugirigwe baravuze ku bucunguzi buzoza ko muzohabwa gakiza ivyo bari byavuzwe n'abavugishwa n'Imana ariko abavugishwa n'Imana ntibari bazi igihe ivyo bizobera ariko babwirizwa kubivuga basunitswe na mwemwe wa Kristo yakorera muri bo nkuko twabisomye kandi ntankeka ko bari barindiranye gishika ko aho gakiza gahishugwa ariko Petero nk'umuntu w'Imana yarahagurutse aravuga ati kumbure ubu amasezerano yavuzwe aciye mu kanwa kabavugishwa n'Imana ubu ari karashitse ibyo abagabo bavuze kera bitaraba basunitswe na mwe muyera birashitse naho batari bazi igihe ibyo bintu bizobera nta numwe yarabizi ariko bose bari babirandiranye igishika kandi twashaka kubwira bene data n'abashiki bacu ko natwe hari ikintu turindiranye igishika turindiranye igishika cya gitondo kurusha uko umushibami arindira umutwenzi hari ikintu turindiriye mbega none gahemwe hari ikintu turindiriye muri ya minsi bari barindiriye agakiza ka Yesu Kristo agakiza ka Yesu Kristo ko kaza kuko byari byaravugishijwe yuko ubuntu buzoza kuko agakiza kazoza byari byaravugishijwe kuko agakiza kazoza Petero yarashobora kuvuga ati ubu rero byose byaramaze gushika isezerano ryarashitse byose byabaye nk'uko byari byaravugishijwe bene data n'abashiki bacu turashobora rero kubigiramo umugabane twuzuye umunezero natwe kubera ko turazi yuko muri ino minsi Imana nzima yaravuze kandi iramenyekanisha ukuza kwayo kandi turakurindiriye izamugwa turindiriye ko aza kujana abiwe nankeka nkuko abarindiriye batarindiriye ubusa kuko amasezerano y'Imana ahoraho kandi ntanyiganga niko twabiririmbye biragaragara yuko uwo munsi ugiye kuzaho umwami wacu tuza kujana abiwe abajane mu bwami bwiwe mu bwiza bwo mu ijuru ndabakunda bakunda n'abashiki bacu mbega icyo kintu cyiza ikintu cy'agaciro gahemwe turashobora kunezerwa kandi tukitaba umuhamagaro wiwe kubona gusa Imana yaraduhisemo kugira ngo dushobore kumva umuhamagaro tuwemere dushobore kubona no gushobora kuza hano nk'uko turi hano turashimira umwami wacu kubona yadukoranije hano kuno mugoroba kugira ngo dushobore gusenga izina ryiwe turihimbaze tumuha icubahiro tumuha amashime kuko icubahiro cyose n'ubwiza niwe abibereye nk'uko nabivuze mu ntango igihe kirakuze igihe kigeze kure by'ukuri ntituzi ibishobora gushika ejo cyangwa hirya ejo ego ntituzi ibishobora kuba kuno mugoroba ibihe n'ibibi cyane numvise bavuga yuko hariya mu buseruko bwegereye Afurika naho byose bimeze nk'ibiri ku bugi bw'ugwembe ibintu birashobora gusubira kononekara bikayangara ariko ivyizigiro vyacu tubishize mu mwami wacu turazi yuko byose bibwiza gushika turazi ko byose bibwiza kugenda nk'uko abishaka nk'uko yabivuze bene tena bashiki bacu kuko tubona yuko ivyo bintu byose bikoreshwa imbere y'amaso yacu dushobora kurara muri mitwe yacu kandi tukamenya yuko ubucunguzi bwacu bwegereje gutyo rero turashobora gushimira Imana tukayihimbaza maze tukayihesha icubahiro turazi yuko mwiza Frank aza kutubwira amajambo makeyi mu kanya kari imbere amajambo yo kwizera kandi yo kudukomeza twabwirizwa kumbure gusengera hamwe twese munyuma mwiza za Frank aza akavuga akatubwira ijambo ry'Imana data wo kwizigirwa turagushimiye kubwa kuri umugoroba turagushimiye kubwa ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera turagushimiye mwami kubw'umuhamagaro kuko waduhamagaye twashoboye kumva umuhamagaro wawe kandi twashoboye kuza natwe mwami wo kwizigirwa kuno mugoroba naho nyene twaje hano atari kugira ngo twinezereze atari gutakaza umwanya gusa ariko icyifuzo cyacu ni mwami ngo tugume umukiza gumane natwe gusha ku iherezo mwami turakwihereje buri munsi turakwizigiye buri munsi ku munsi naho ari bihusi mwami akenshi turagwa akenshi turatembagara ariko tukavyuka tugahagarara tugaruka kuri wowe mwami kuko mwami none tujye kurinde wundi uri imana yacu uri umucunguzi wacu uri umukiza wacu ni wowe watubohoye turabantu bawe watugize abantu bawe mwami mwami turi hano turabantu bawe abana bawe bari hano imbere yawe kuno mugoroba kugira ngo bashobore kumva ibyo ugira utubwire kugira ngo baguhe icubahiro kandi bongere baguhimbaze mwami turabantu bawe turi umukuku uragira haleluya izina ryawe gera rihabwa icubahiro mwami nduweza gire twese twebwe twaje hano kuno mugoroba nabaza kuza hamwe n'ibikorane biri imbere yacu mwami turaguhaye vyose mwami urazi vyose ushaka kuvugana natwe mwami ushaka kutwiyereka ushaka kutwishurira nuduhishurira bibwirizwa guhishurwa mwami ni wewe twizigiye twishimikije wewe mwami ni wewe buhungiro bwacu uri ubuhungiro bwacu watubereye vyose mwami turanezerewe mwami kubona turi hano kuno mugoroba kugira ngo turirimbie izina ryawe gera kandi ry'igiciro kugira ngo tuguhimbaze niwakira amashimwe n'icubahiro niwakira amashimwe ava mu mitima yacu no minwa yacu ni isengesho ryanjye mu izina rya Yesu amen. Amen. Karibu. Amashimwe abe Imana yacu. Turashimiye umwami kubona twemerewe kuba hano kugira ngo tuyihimbaze. Iki gihe sinari ndacyiteguriye, ariko none ni ikihe kintu cyiza twashobora gukora kiruta gukoranira hamwe kugira ngo dushobore kuyihimbaza kandi dusenge cyane umwami kugira ngo ashobore kuduhezagira adutegure kandi turibaza kuri be ndata bose n'abashiki bacu bose badashobora kuza hano kandi bafatanije n'Imana benata bafatanije n'Imana ariko badashobora kuza hano muri rusangi dufashe igikorwa cy'Imana tugishyize ku mitima yacu nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera aho abaherezi bambara efodi iriko ya mabuye 12 yerekana imiryango y'Abisirayeli kandi turabifise mu butumwa bwa Mwetabranamu twasobanuye buzosohoka mu kwezi kw'indwi muri mukakaro. Mwetabranamu aravuga kuri ayo mabuye 12 nimba ikintu cyaba kivuye ku Mana muri icyo gihe umuco udasanzwe waca ucana ukaka muri efodi abantu bose bagaca bamenya ijana ku ijana yuko icyo kintu kivuye ku Mana. Muri Bibiliya nk'uko yasobanuwe na Luther ho haboneka ijambo ngo umuco n'ukugororoka muri Bibiliya yahinduwe na Menge ho bavuga ngo urim tumim. Turashobora gusoma mu izina rya kera inshuro zitanu mu bitabo Mose muramaze kumva iryo jambo gese ndigenda risoma sindalibona sinshoka ndalibona kandi niyariyo ntumbero yanje ariko amaherezo ndaza kuribona kugira ngo ndaza kurisoma kugira ngo mumenye yuko biri mu hariya mukuvayo mu bice vya nyuma bitso kuba ariho bivugwa vya bintu vyejejwe vyari vyashizwe kuri efod ariko nkuko nabivuze ivyo ntuzo gutandukira sivyo tugiye gutandukira muri kano kanya mbega hari umuntu yabonye uwo murongo gayemwe twabonye ni kuvayo 28. Murakoze cyane. Umurongo wa 20 hano turashaka gusoma ku murongo wa 29. haravuga ngo Aroni ko yinjiye ahera aze yambara ku mutima amazina y'abana b'Isiraeli ari kuri umufuko wo mugikiriza wo kwahukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe icibutso cyo kuguma bibukwa ubudasiba imbere yanje jewe uhora mu rwa 33 kandi uzushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo mugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyo aje imbere ya iyaje imbere yanje je uhoraho. Hari ubutumwa bumwe mu gihe kimwe cy'ishengero aho mwenda Abraham avuga kuri icyo kuri ibi bintu umuntu bishize akaza akavuga indoto ya Rose cyangwa akavuga akavugishwa akavuga ikintu yahishuriwe Aroni cyangwa abahungu biwe sibo bagira ingingo bafata ariko habwirizwa kuboneka umuco no kugororoka mu gihe uwo muntu aje akavuga ibintu byiwe akabivuga byose mu nzu y'Imana uhoraho niwe yishura cyane ntiyishure cyari kimwe cyangwa ikindi hagumye hari umwiza kuri Ford uwo muntu aca yicara uguhishurwa kwiwe byaba ari ibintu yiyumvire wenyine byavuye kuri we Imana yari ihorera ariko bivuye ku Mana ari Imana yavuze muri ico gihe umuco waraza maze umuco waca ugaragaza ukugororoka uno munsi si jewe cyangwa ari we wese avuga ariko rino jambo ry'Imana ryahishuwe namwe mu yera niryo ryerekana rivuga umuco no kugororoka kandi ndizera yuko igihe gishitse by'ukuri aho umwe wese abwirizwa guhagarara imbere y'inyonga z'Imana atari kugira ngo we winyere wihinyishu cyangwa je winyere nihinyishu ariko umwami ashobore kuduha inyishu yiwe kubwo ubuntu bwiwe muri twebwe rero turumva ko bimeze neza muri twebwe kuko umuco uva ku Mana uri kuraka kandi aho umuco w'Imana hose uri kuraka Imana iraza ishikire izo zishikire byifitiye uburenganzira kandi dufashe gushikira ibyo zifitiye uburenganzira nk'uko ijambo ryo mu gihe rivuga ngo mbega nizocira urubanza we yatoranije bayitakambira ijoro n'umurango twaravyumvise igihe twamaze kuvyumva igihe n'ikibi cyane kandi nk'uko tubisoba muri Luka 21 hazoba ibihe by'umubabaro mwinshi mu mahanga kandi niko bimeze si mu bintu bimwe gusa ariko mu bintu byose byo muri ino si hari ingorane nyinshi mu mahanga kandi kuri abo batarabibona bizosubira bigaragare kuri bamwe ni ibintu bigaragara ariko turabona yuko harimo ukwihebura n'ibintu bibabaje cyane biri mu mahanga kandi abantu bari ku isi ntibagishoboye guhangana n'ingorane ibihugu ntibigishoboye guhangana n'ingorane zavyo twe turaretse gufasha ibindi bihugu ariko twebwe duhanza amaso umwami wacu hari ikintu kije ikintu cy'amakiza mu byumviro byanje igihe cyose niyumviriye kugushyitwa kw'ibyanditswe uburyo turumva bavuga kuzanya mu gigima muri no minsi abantu ibihumbi n'ibihumbi ntibakiri aho baba hari ibintu nibi twama twibwira ijambo ry'Imana ko umwami wacu yari yaravuze ibyo bintu kandi biriko birashika mu isi yose biriko birashika muri Isiraeli rero duhagaze hano twebwe ro nk'ishengero ry'umwami maze tukibaza tuti ni mu rugezo rungana gute ijambo ry'Imana rishobora gushitswa muri jewe no muri wewe ni mu rugezo rungana gute ni kibazo gikomeye cyane kibazo nyamukuru ibindi byose bisa naho biriko biragenda nkuko umugambi w'Imana wabi umeze nta munwe kene kugira icyo yongera kugira ngo byihute bibe vuba vuba iby'Imana bibe vuba vuba cyangwa byihute bibiri bavuga yuko ibihe bigoye bizoza byarashitse nta muntu byabaye ngo bakwagira icyakora izanya mugigima nta numwe byabaye ngo bakwagira icyafashije intambara imuhazi ntambara umugwanizi n'abanyepolitiki byo bariko barabyitaho bariko barabiraba ariko none bimeze gute kuri wowe na jewe ku ishengero ry'umwami tuzagira umwanya wo kuraba ubutumwa ngo akamo kumubabaro biragaragara yuko Imana ishaka kudushira mu kibanza nyacyo kugira ngo ishobore gukora ivyo yafashe ingingo yo kuzokora nkuko bavugishwa n'Imana bakera bavuze kubw'ubuntu ubuntu bwari bugiye kuza kuri twebwe bashaka kumenya igihe ivyo bintu bizobera twebwe twari turindiriye ibyo byari byaravugishijwe harimo turindiriye ibyo byavugishijwe harimo icifuzo gikomeye cyane turabaza umwami tuti none ga mwami hasigaye igihe kingana gute mbega mwami tuzorindira gushika ryari gushikaho ibi bintu bishika tukabibona bishitse kandi turazi yuko Imana ikeneye kuvugana natwe muri no minsi kandi izovugana natwe nicyo gituma dushaka kuzana ibi bikorane byose mu imbere y'inyonga z'Imana tubizane mu masengesho imbere y'inyonga z'Imana tuyisabe dushimitse atari mu buryo tumenyere ariko tubikorane umutima tubikore bivuye mu mutima hari uburyo bubiri bw'amasengesho isengesho rimwe ni rimwe umuntu agenda akiherera aho umuntu ashobora gusenga amasaha n'amasaha agasengera sekura agasengera inakuru agasengera agasengera inarume n'abari ku mutima we wose ariko iyo dukoraniye hano tuba kandi tukamenya yuko ibikorane biri imbere yacu tuba dufise icyifuzo kimwe kidasanzwe nicyo kuzana bino bintu byose imbere y'inyonga z'Imana twongere tuyisabe uburongozi ubuyobozi uburongozi bwa mwe mu wayo tumusabe aduhe ijambo ry'ukuri ubutumwa bwiza nyabwo atumenyeshe ukuntu twokwifata nyako atumurikire aduhe uguhishurirwa atwigishe bice mu ijambo ryayo kandi bice kuri mwe mu wayo yera kugira ngo dushikigwe n'ivyashikiwe n'ababonye umwami n'amaso yawe navyo bitubeho kuri twebwe ndazi neza ko banyiganyijwe buri gihe igihe umwami yugurura kanwa ngo avuge baricara bakumviriza mu butumwa bwiza baravuga hari ahantu havuga ngo ntigeze haboneka umuntu n'umwe avuga nkawe avuga nka Yesu kandi uko niko gusuka uno munsi nta muntu n'umwe yigeze avuga nk'uko umwami wacu yavuze no kubiwe abiwe yababwiye mu mvugo yumvikana ariko ku bandi bantu yababwirira mu migani abantu bagiye bajanye n'imigani baragenda bayisobanura uko bishakiye kandi uno munsi niko bagikora hanyuma umwami aca ahindukirira abigishwa biwe arabahamagara bashyira ku ruhande arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami ariko bo abandi bo ntibabihawe bariya ntibabihawe kuko iyo barabishe n'amaso yabo ntibabona kandi iyo bumvise n'amatwi yabo ntibumva ariko imana yatwuguriye ubwenge kugira ngo dushobore gutahura ibyanditswe. Nimo nkundire nsome nihuta hama duce dusenga, nsome ikintu gito hama duce dusenga. Uno murongo wo mu byanditswe mu gice cya mbere cyanditswe na Petero, igice cya mbere uravuga, umuntu wa kabiri haravuga ngo mwatoranijwe mu kwezwa kwa mwe muyera nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana mucucagigwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Ahanini nikamfate kino ciyumviro ngo ukwezwa kwa mwemu. Turazi uko umwami wacu yabajije yasenze mu isengesho ry'ubuherezi mu butumwa bwiza bw'ubwanditswe na Yohana mu gihe cya 17, aravuga ati nubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri, niko yasenze mu gihe cya 17 cya Yohana. Hano turabona ivyo gutoranywa n'ukwezwa kwa mwemu. Buri gihe igihe ijambo ry'Imana rihishuwe na mwe mu Imana, kandi uko kuri kw'Imana kukatunyengetera koko, ndababwira ukuri, byanditswe neza mu butumwa bwiza bw'ubwanditswe na Yohana igice cya mbere ngo hanze yiure hanze nta mu byaremwe nta cyaremwe kitaremwe nawe, ariko vyose vyaremwe n'iri jambo nyene. Kandi umwami ni we yaremye isi kubw'ijambo ryiwe ry'ubushobozi, kandi ni we ayishigikiye kubw'ijambo ryiwe rifite ubushobozi. Ivyaremwe vyose muri rusange ni we yabiremye. Muri misi ishize twaratahuye mu bundi buryo bushasha isobanuro y'ijambo ry'Imana. Asi ibintu byo gusisimuka ku bintu runaka, ariko ibintu byose biba kubw'ijambo ryera ry'Imana, nibyo bituma ibintu byose biba. Kandi Imana yaravuze mu bihe byaheze, iciye mu bavugishwa nayo mari mu minsi y'iherezo, yavuze iciye ku mwana wayo. Mu mwana wayo niho ijambo ryose ryavuzwe n'abavugishwa n'Imana ryambaye umubiri. Mu mwana wayo ryarambaye umubiri, rirafata imero, ricika ukuri. Amasezerano yasezeranuye ishengero, amasezerano yasezeraniye umugeni, ategerezwa gucika ukuri maze agashitwa. Nta nzira yindi ishobora gushoboka iciruhande y'ibyo. Hano rero tubonye yuko ngo twatoranijwe, kandi twatoranijwe kwezwa na mwemu kugira ngo dushobore kandi twumvire ducucagwa amaraso ya Yesu Kristo. Ibi bintu ko ari bitatu birajana: ukwezwa gukozwe na mwemu, bikozwe na mwemu, ukumvira ijambo ry'Imana bikozwe n'Imana, hamwe no gucucagirwa amaraso ya Yesu Kristo. Ngibi ivyo umwami wacu ashaka gukora uno munsi muri wewe, muri jewe, no muri twebwe twese. Atari ukwezwa umuntu yikoreye, ariko ukwezwa gukozwe na mwemu. Atari ugutsindanishirizwa umuntu yigeneye, ariko ugutsindanishirizwa kuvuye ku Mana bikozwe n'ukwizera Yesu, bikorewe mu kwizera Yesu Kristo yitanze nk'ikimazi gishitse ku musaraba i Golgota. Atari kumijagigwa ibyo ari byo byose, ariko tumijagiwe amaraso ya Yesu Kristo. Hari ijambo rije mu byumviro riri mu Baroma igice 15, turabwirwa ibintu bijanye n'amasengesho kandi kumbure ko hanyuma kumbure ko ari ibintu dukeneye gusoma hanyuma tuzuma n'indi mu Tesalonike ba mbere gica cya gatanu hano dusome tubanze dusome mu ba Roma gica cumi na gatanu murongo wa gatatu haravuga ibi bikurikira ngo ngo kuko na Kristo atinejereje nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Murongo wa kane, kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Ariko Imana itanga kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima nk'uko Yesu Kristo Yesu agomba. Murongo gatandatu, kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Hano naho turabona icyumviro cinjira mu kindi. Kimwe nicyo gisaba kugira ngo kindi gishoboke, kimwe kibaye kindi kibanje kubaho. Hano turabona ibyerekeye guhumurizwa gutangwa n'ibyanditswe kuva mu byanditswe vyera, no guhumurizwa kuva ku Mana. Ye bantu baduhumurije cyangwa baturemesheje ni ibintu bimara kanya gato, ariko Imana iduhumurije ibikora mu kurungika umuhuza ariwe mpemu yera. Yaravuze ati nzobarungikira jewe umuhuza wo kugira ngo abahumurize mwe mukuri abarongore mukuri kose. Hano rero turafise icyanditswe cyo mu byanditswe kivuga ku vyerekeye guhumurizwa gutangwa n'ivyanditswe bo n'ivyizigiro dufise. Turumva havugwa ibyo kwihangana, ama tukubona ngo Imana, ariko Imana itanga ukwihangana no guhumurizwa, ibi ntibiva kuri wewe na jewe ariko ivyo biva ku Mana. Kandi turi hano kugira ngo twakire ivyo Imana ishaka kuduha vyose. Yaba twari tubifise, yaba twari dushobore kuvyiha twebwe ubwacu, ntitwari kwiye turaza nga tuza hano tuvuga tuti mwami waradusezeraniye, waraduhaye uguhumurizwa biciye mu ijambo ryawe kandi biciye muri mwemu wawe, ariko kandi waranduhaye amasezerano. Dushaka rero kubonegwaho ayo masezerano, dushaka kuyibonera n'amaso yacu. Ariko Imana itanga ukwihangana no guhumurizwa no kuno mugoroba esicoma iyo Mana ikabaha kugira umutima, mugire muhuze umutima nk'uko Kristo Yesu agomba. Niba dushaka gusengera hamwe twese hamwe tukivuza yuko Imana twese itwishura, nta numwe ashora umwe nashora kujiba uburyo undi jingo jibubamfu ngo tufate inzira zitandukanye. Oya, ariko niba dukeneye yuko Imana itwishura, dutegerezwa kuba umwe biciye muri mwe muyera muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi uko guhuza umutima tubwirizwa kubikora nk'uko Kristo Yesu agomba, atari uko jewe ngomba cyangwa uko ugomba, ariko bigakogwa nk'uko umwami wacu Yesu Kristo agomba. Ibyo bisigura yuko tubwirizwa kugenda kandi twese tugashobora kuronka ikintu kiduhuza nayo, kandi icyo kintu kiduhuza nayo, muri icyo kintu kiduhuza nayo havamo umugisha uva ku Mana. Hanyuma hariho hazoshabaho rero ugushitswa kw'ivyo bintu kugira ngo murongo gatandatu, kugira ngo duhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Ahatari ubumwe buva ku Mana, abantu baragwanyana, baragwanya amasengesho rusange, baragwanya, baragwanyana. Abantu bashaka gusenga bari hamwe, ntibashyize ngo basenga bari umwe. Umwe yibaza gutya, umwe akiyumvira ibi, undi akiyumvira ibi, ruba ruruja n'uruza. Ariko hamwe gusa Imana yo tugirira ubuntu guhera kuno mugoroba, kugira ngo duce bugufi imbere yayo, duhuze umutima nk'uko Kristo Yesu agomba. Rero iyo tubonye abandi igihe twamubona asenga, yarasenze, arasenga cyane i Getsemane, kandi turazi yuko ibihe bigeze kure, natwe ntidushobora guhunga icyo kibazo. Tubwiriza guhangana nacyo, tubwiriza gusaba Imana iduhe umutima wuzuye urukundo, kugira ngo dushobore kuyikorera kandi dushobore kuyizigira. Hano aravuga ku murongo wa gatandatu ngo kugira ngo duhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyose. Ibyo bisigura yuko abizera mu gusenga ntibatonda nka kumwe abahindi bagira umurongo bariko barasenga bagatonda umurongo, cyangwa twa dukoko bita lezwa tugera dutonze kama kari, kuko twende tugera tubangabanganywe tuya dukoko kama kagenda gakurikira kandi naho twoba naho twari 15 mu gutambuka kama kagenda inyuma ya kandi ntago uzwe dukoko tugenda kama kari inyuma ya kandi ntitugera tubangabanganywe. Ndibuka ibihe bya kera ukuntu tuya dukoko twitwa lezoin tugenda, ariko hano turabona ko dushobora guhimbaza Imana n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se. Kandi amajambo dusoma mu kiti mu Bitesalonike ba mbere igice cya 5 bihuye n'ibyo duheje gusoma, turabona hano mu gice cya 5 Bitesalonike ba mbere igice cya 5 nubwo 23 turasoma bikurikira ngo mukandi Imana nyina mahoro ibariyo ibeza rwose, kandi imwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisanga bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Mugamirwe nakane yibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izo bikora. Si wewe, si jewe, si mwebwe, twebwe gusa twishyira mu maboko y'Imana yo izobishitsa, izobikora. Ujye yavuze ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye, yarakwibutse nanjye yaranyibutse, ibintu byose niwe abishitsa muri twebwe, twebwe turi munsi y'ugucucagirwa kw'amaraso y'umwagazi w'intama, twebwe twiteguye kumvira ijambo ryayo, kandi twiteguye kwemera kwezwa na mwemu yera kugira ngo bishitswe muri twebwe. Turabona kandi ku murongo wa 44 ngo ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora, izobikora. Niba twabwirwa kubikora twovuga tuti mwami hari umwe muri twebwe yagerageje imyaka 20, undi yagerageje imyaka 30, undi 40, undi yagerageje imyaka 50, kandi nta kimwe byatanze. Suko ugerageza kwawe cyangwa ugerageza kwanje, ariko yo hano ku murongo wa 44 ngo niyo kwizigirwa, ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Murabyizera, izobishitsa, izobikora. Lero muri cyo gihe ntitukiri nituri turi mubakira bahezagiwe bumva kandi bakakira mu kwizera iby'Imana yasezeranye. Mu ijambo ry'inangamarara twumvise yuko abavugishwa n'Imana ntibavugishijwe gusa, ahubwo baranarondeye, baranasesanguye, bashaka kumenya igihe ibyo bintu bizoshikira, ariko ntibabibonye bishika. Turi mu gihe rero aho amasezerano ahamba yakomeye y'Imana yo mu ijambo ry'Imana ari karashika, tegu ubuntu bwo gushobora kumva no kuvuga, twuguruye amaso, amaso yasizwe amavuta, tugashobora kuvuga amajambo yahishuwe y'Imana kwa kino gihe cy'ubuntu. Mwami, mwami, nunyeze ku bwamwe mu wawe, unyeze mukuri, ijambo ryawe n'iryo kuri. Ndabivuze kuno mugoroba atari ukuri kumwe tukana tugaharira, ariko ukuri twahishuriwe ku bwamwe mu yera, aho ibihari byose bihera, aho duhagarara ku butaka bw'uguhishurirwa kuva ku Mana, aho niho Imana iduha inyishu nyayo y'ukuri. Muri icyo gihe mwenda tanakeneye kwirirwa rigisha uwundi ngo amubaze ngo mbega wabitahuye, ngo ibintu wabitahuye, ibyo ntibinuvyiteho, ahubwo niwiteho kumenya yuko watahuye, nanje niteho kumenya ko natahuye, kuko byanditswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Kandi ni inyigisho y'ukuri nyayo, atari uko umwe afata uwundi akamubwira ngo mwumviriza ngongera ndaguhe ngongera, oya, nta na kimwe uzokora, nanjye ntacyo nzokora, twese twiyoroshe, tubwiza twiyoroshe, tuce bugufi imbere y'Imana, tumaze tuyibye tuti mwami, tushaka kwicara ku birenge byawe muri ino minsi, tugomba kuvugana nawe, kandi dushaka yuko nawe uvugana natwe. Akenshi hari igihe biba byiza ko abizera iyo bari kubaraganira bavugana, biba byiza ko bavugana iby'iyisi, bavugana iby'iyisi gusa, kuko usanga bononye byinshi, kuko nta kibabaje nk'iyo bononye ibintu bari kubavuga iby'imwembe bakabyonona. Ibintu by'imwembe biri mu bigize ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza buvugwa, biri mu bigize ibikorane tugira, biri mu bigize iby'Imana yafashe ingingo yo gukora, bivugwa mu butumwa bwiza, kandi bitwabwiza kubishyira ku mutima. Muri icyo gihe rero Imana izobara natwe, ntituzosubira kutumvikana hagati yacu. Ndarindiranye igishika umunsi aho ibisigaye byose tutumvikana ko mumbabarire, aho ivyo kutumvikana byose bizohagararira, aho Imana izo zigafata ibifitiye uburenganzira byose. Igicurarangisho gishobora kumara igihe kingana gute katavuga neza. Kandi akenshi nshaka ngenda babwire biraje bahinga mu byo kuvuza ibicurarangisho, bafashe igicurarangisho rasho kubona umurya ucitse. Umwami nabiduhe, ntihagire uwumviriza uwundi uko umutima wa mugenzi utera, nka kurya umuganga akora, umuganga araza akaraba amahaha, akaraba hanaha na hariya. Oya, umwami wacu niwe asuzuma imitima n'imishaha, ararabibwira muri twebwe dushaka guca bugufi imbere y'Imana, dushaka kuvugana nayo. Kandi kanababwire, nitwavugana nayo gutyo, nitwamusaba bivuye mu mutima kugira ngo avugane natwe, avugane natwe abitomoye, atari mu buryo bw'ibimenyetso cyanke mu migani, ariko avugane natwe amaso mu yandi, tumwumva, atubona natwe tumwumva, azubikora muri iyi minsi, kandi tuzobimushimira, kandi tuzonezerwa. Umwami wacu ashize na gyera giza rishimwe, amen. Sha kuvuga nimba mubona ta kibikirimwo mukaba mushoboye gufukama, abatabishoboye bagumye bicaye cyangwa bahaguruke, ariko abashoboye gufukama nibafukame maze basenge Imana. Mana, turagushimiye bivuye ku mutima kubona utwemereye gufukama kugira ngo tugushime, tugushime kubw'ubuntu bwawatugiriye, tugushime kuba ubuntu atugiriye twese. Mwami, nta kintu twokora, nta kintu twashobora gufata tugikwiye kuri wewe, ariko tuje kuri wewe mwami, turaramuye amaso kuri wewe mwami, kandi turazi yuko ushoboye kuduha byose mwami, ibyo dukeneye byose muri uno mwanya, muri bino bihe bikomeye bigoye, turaje imbere ya mwami, kandi turalindiriye mwami ko ko ufasha abantu bagashika ku ntumbero udivyo dukeneye mwami turagushimbaza mwami nuze mu buryo gushoboza hagati yacu garagara hagati yacu nuze uri muri mu buryo bwa mwemu wawe yera uduhe wewe utwihe mwami uduhe imitima yacu twese mwami uduhe umwe ntagira ibyaho wundi ariko wewe ugira ivyo duhaye niho tuzoba dufise ivyo duhawe koko yewe mwami nkuko ushaka ko tuba kandi duzoheza tuvuge ibiguhimba tube nkuko ugomba tuzoheza tuvuge ibiguhimbara turagushimiye mwami kubwa kino gihe cyo kubona umugoroba kubona dushobora gufukama imbere yawe kuko dushobora kuguhimbaza tukagushira hejuru kuko uri Imana yacu niwe mwami wacu uri umucunguzi wacu uri umukiza wanje waratanze ikiguzi mwami kubw'amaraso yawe twarejejwe urakoze cyane kubw'ivyo haleluya mu izina rya Yesu amen.